Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nshuti bagenzi wa Radio Nzamba gateka kawe turikumusi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 nyandagaro mwaka wa 2023 turabahaye ikaze makuru twabateguriye aza kubagizwe n'inzi ngingo nkuru zikurikira. Birihuta ko mu Burundi yarungikwayo userukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU kubera agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa ku mugaragaro. Amashirahamwe mpuzamakungu yo mu Burundi akabisaba ishami rya ONU rirabijanye n'agateka kazi na muntu. Umukuru w'igihugu arashimira imbonerakure kubona zikizura mu gihugu cyose, ivyo bigategwa ivyatsi n'urunani sefo hahusha muraza kuzumva murano makuru. Mkigabane kuisoko na ho tugaruka kumuteka no muke uvugwa muri komine ya Mabayi intara ya Cibitoke mukanya nido musangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahereye mu yajanye n'agateka kazi na muntu. Hakwiye kurungikwa vyihuta mu Burundi intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu, kuko ibintu bijanye n'agateka kazi na muntu biguma biyangara. Biri mu gweta amashirahamwe ashika 40 yandikiye igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu. Ayo mashirahamwe avuga ko ibintu byagumye biyangara, abakora mabi bakaba bari mu nzego z'umutekano, abagirizwa ntibakomwakomwe, abakorewe mabi nabo ntibaronswe utungane bubereye. Inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Bimwe mu vyatumye amashirahamwe asaba umugwi nayegayezwa mpuzamakungu ujejwe agateka kazi na muntu kurungika intumwa yabo mu Burundi ngo nuko haguma yibonekeza isinzikazwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ngo leta yarananiwe guhana abakora ayo mabi, yanka guha agaciro amakenga ashikirizwa n'abaranira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu na mpuzamakungu. Ikindi ngo nuko abakora ayo mabi ari abo mu nzego za leta, bakavuga urwego rw'iperereza, abajejwe inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Ukudahana abagirizwa mabi atandukanye biguma vyibonekeza mu gihugu, abakorewe mabi nabo ntibaronswe ubutungane bukwiriye. Ivyo ngo bikaza vyunyugwa nuko leta ihakana ko hari amabi akogwa, ikanka gukorana n'urwego mpuzamakungu rujejwe agateka kazi na muntu, ikanka nuko binjira ku butaka bw'u Burundi. Ku bw'aya mashirahamwe ngo biribonekeza ko hashobora kuzaduka ingorane mu matora y'abashinga amateka yo mu 2025 hamwe nayo umukuru w'igihugu ategekanijwe mu 2027. Ivyo bikunyugwa nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ukorera mu kwa kwa leta. Kubera izo zose rero, ayo mashirahamwe agera kuri 40 asaba umugwi mpuzamakungu ujejwe agateka kazi na muntu kugira ibishoboka vyose mu kugarukana mu Burundi intumwa idasanzwe iserukira ONU mu Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu.
Mu bijanye na politike naho, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashimira urwaruka rw'imbonerakure rwa CNDD-FDD mu bikorwa vyarwo vyose. Ivyo akaba yabivuze kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 2026 nyandagaro wahariwe ubugwaruka wari kubera ku kibuga citiriwe Nkuru Nziza ca Reveriano ndi kuri yo mu ntara ya Makamba. Evariste Ndayishimiye ahamagarira imbonerakure kubandanya zishirira ngo kuko arizo zikizura igihugu cose ngo umwansi ntinjire. Ido nido na Bonfils Niyongera.
Mwijambo giwe Evariste Ndayishimiye yamije urwaruka rw'imbonerakure wa CNDD-FDD rurenga 600 wari ku kibuga c'umupira w'amaguru mu ntara ya Makamba ari kumwe narwo mu bikorwa vyose ruriko rurakora. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabandanje amenyesha ko ata muntu n'umwe yotweruka imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihe urwaruka rw'imbonerakure botonda ku mbibe z'igihugu.
Uburundi burarabiriwe kuko tafisi mbwana lakuni uwe watafisi mbwana alatoza tufoge uteme kwa nufisi mbwana lakuni ato tufogera awone yi wone yeku umurundi sanzi mbwana lakuni duso wala kumutu umuru kamko osuru vile tulala hato omene kandi mugume mushiriri ukonyeni mugume mushiriri yekuko na ganda wabgire kwa ahari imana ni wahaba shetani ni hawa hari mbwana lakuni ahaba zingi kwa batawa weshi nicho gituma rero shima cyane ku mutima wo gukunda igihugu wamaze gutunga ngashima nuko muriko murarera babakurikije ibisibyinkona oye ibisibyinkona nababonye ni byiza cyane ko mutegura aba bakurikira
yavuze amajambo yagiriza abantu harimo n'amakungu n'ibihugu bimwe bimwe ko bagirije imbonera kure kuva mu mwaka w'2016 amabi menshi ariko gugwaruka ngo gwahagaze rugabo abagomba kuvogera uburundi bibatakuwa amazi ivyo umukuru w'igihugu akaba yabivuze mu gihe amashira hamwe adakiranira ibyicaro bya politika adasiba gutanga ibyegeranyo byerekana amabi akogwa n'ubwo gwaruka gw'imbonera kure mu mabi rukora atandukanye harimo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu ugwaruka gw'imbonera kure kandi rukaba rufatwa nk'umugwi w'inkorabara n'ishiramwe mpuzamakongoni
arakoze Bonfils Niyongere inzira ya CNDD-FDD y'uguhimbaza umunsi w'imbonera kure n'inzira itari nziza na gato kuko yashikanye igihugu habi gushika ubu kubera amabi atagira izina kogwa n'umugwi w'imbonera kure bivugwa na Federico Bamvinyumvira arongoye na Nisefora Husha kandi yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi kubwiwe uwo munsi ntacumaze na gato mu gihugu kandi uzotevaho kuko izamanera kure ari abanyagihugu basanzwe nk'abandi bose kurikira
iwabo umuntu w'umurundi nuzi kugwana nuzi kwica nuzi kubesha nuzi kwiba uwo ni wo murundi nyawe ubu rero uburundi bwinjiye muri imwe n'ivyo bihe intongane zikiri nyegeza maze imboneza zikinyegeza imbunuza zikaja habona zikagira ijambo ibintu ro turimo turabona mu gihugu aho ngo baharira imisi ubwo gwaruka takindi rukora atari gutoteza abanyagihugu no gukora ibindi bibi bitandukanye twebwe biratubabaza kuko bisa nk'ukumenga igihugu caranyazwe umenga cyamaze gutinzira y'ubuntu uyu munsi ni inkozi z'ikibi nizo nyazo nizo zinirahazwa ukamenga nibyo bibereye mu gihugu rero uwo munsi twebwe ntawo twumva nka neza mbabo bareke bawushireho aho udatari igahinduka buzovaho kubera ko izo mbonera kure uyu munsi zabwirizwa gushigwa mu Barundi nk'abandi bakaronderera ubuzima nk'abandi ariko kwama bakikizwa baza bahemba kuko batoteje bene wabo sinibaza ko ariyo nzira nyayo niwumve yuko iyi nzira CNDD-FDD yafashe ariyo abyaye imbonera kure ari nzira mbi kandi yerekanwa nuko uyu munsi igihugu aho kigeze habi niyo nzira mbi bafashe ko baca bafata ibintu byavuye muri iyo nzira mbi bakamininaza ngo bahiko bagira iminsi mikuru yabyo jewe nibaza ko ari kwihenda
mu gisata c'impunzi naho ntakiriko kirakogwa kubijanye n'imyiteguro yo gutangura umwaka mushasha w'ishure mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'usenda mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi ni mu gihe hasigaye ikiringo c'indwi yonyene ngo umwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 utangure hakaba hataratangwa igikoresho na kimwe c'ishure Olivier Iranzi intumangende aserukira izo mpunzi asaba igisata cabone kwijejwe impunzi HCR n'ayandi mashirahamwe ajejwe indero muri iyo kambi kuronsa ibikoresho by'ishurwo gwaruka tumwumviriza
ikibazo cindero mu nkambi ya Rusenda kibandanya kiri umwijima inyuma yaho kutaronka ukuri kwifatiye gushobora gutangura igikorwa cyo kwandika abana kwakira abana ku mashure rero igihari gusa no kwa amasensibilisation hari abigisha kandi baca kumihana kumenya abanyeshuri bahari mu gabo kwande gwaseri ntashyira akora kugira ngo habeho amafaranga cyangwa uburyo gushobora gufasha abo bana rero abigisha bariko bagerageza kwegera abana bahimiza gusa ku mashuri mugabo hasere yoyo ntashyira ko kugifatiye kundero y'abana muri umwaka ugiye gutangura w'ishuri rero turasa amashyirahamwe abijeje action aid ndetse na hasere meye ko atagwaruka rutagira kazoza dukuye kubananya twitegura kuzoramura mu gihe tuzi yuko isi yeje janke se ejo hazoza hazo hari abandi bantu cyo gituma rero n'abavyeyi yamaze gusanya batera ubwoba mbetse ndetse abenshi kaca bituma bafata ingo yo guhunguka kugira ngo bashobore kuja kuraba ko batangura amashuri yaje kubaranza amashuri mu gucu Burundi no gucu Mavuko
inzamba
ikiganiro ku isoko cuno munsi gishimikira ku mutekano muke ubugwa muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko
nikiganiro mushikirizwa komisi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
aheruka kujimabayi kugabisha abanyagihugu kubijyanye n'ihungabana ry'umutekano muri iyo komine yo mu ntara ya Cibitoke umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yagiriza abanyamabayi gucudika n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira abanyepolitike bamwe bamwe bavuga iki kubijyanye n'ivyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca nivyo mukurikira mukanya muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 26 myandagaro mu 2023 nitwa Emile Nibasumba hari ku munsi wa kabiri w'indwi aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yagendera komine Mabayi mu ntango z'uku kwezi k'umunani abasirikare n'abagwanyi b'abanyarwanda barasize ubuzima mu ntambara zahuje iyo migwi ibiri hari n'imbonerakure yari irongoye izindi Mabayi yahavuye yicwa irashwe n'abantu bivugwa ko ari abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yasabye abanyagihugu bimabayi kuvavanura nabo bagwanyi bataribonerako
izemura karengana z'abasirikare baguye hajya baziziki nibaza yuko batatu hava nabo nyine bashavura umusirikare ni ugucira igihugu ciwe agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe uno munsi nibaza yuko ibyaraye byose bihagarara nuwatumwe nuko nyakubabura amatari yabishikirije ugende ubabwire nkuko twabivuze ko ibisaka by'imbwa byahiye ko atakaje agari dufuta kuri kubona muri komune yacu ya Mabayi mu ntara yacu ya Cibitoke ibyo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu bariyonderamwo n'inda bajya bazikora mu cyo gihugu batirondera muri cyo gihugu batuzigara ko aronderayo ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cacu ndabivuze ikintu kimwe igihe mu kibona cy'amajyana 1998 aho ku bitaro habaye iki aho ku bitaro rwose habaye iki mwahambye bangahe niyo nyingahe ubu muzohamba 300 ntibyatanguye uko nyine mubashira injya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu
kuri mikro ya bagenzi bacu ba television renaissance urongo irunani sefort arusha frederic bamvuga inyumvira avuga ko abanyagihugu bariko bahoga ubusa kuko abo bagwanyi bazanywe n'ubutegetsi bwa cndd fdd
twebwe muri sefort arusha ingene tubibona nuko mu bisanzwe ni mvugo kuko abo bantu twaravuze kuva kera ko ariyo bari none n'ubu niyo bakiri bagaburirwa n'iki batunzwe n'iki ibiri bariyo gute ninde yabazanye barizanye twebwe tukavuga tuti twaravuze kandi kuva kera yuko bazanywe bagashigwayo kubera ko hari umwumvikano hagati y'intwaro ya perezida Nkurunziza n'abo bantu bari baba FDL bari muri Congo baraheza nko mu gufashanya ati reka tubahe aho muza murakorera hanyuma muze muve ngaho mutaha muva hagufi kurya ngo bihere ntabwiza kuboneka igisirikare c'abarundi bagenda kugwana nabo bantu cyangwa basubire muri Congo cyangwa bagende iwabo mu Rwanda ibyo rero siko tubibona kuko naho baza nta mushikiranganji wa mbere yari yabivuze no kuvuga haba hari migendranire ihasanzwe kandi mushikiranganji wa mbere azi none kubera ko ubutegetsi bwa Gitega buriko buravugana n'ubwa n'ubwo Rwanda icyo kibazo baba bakivugana baba baracumvikana ko niba bacumvikana ko nibavugane rero ngene ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Burundi bahurira mu kibira kuryango bakuri iyo mirwi hanyuma igende maze abarundi bagira amahoro data wanje bitagenze uko twe tuzovuga ko ari imvugo y'ukukina gukinira ku barundi kubera ko abarundi amaherezo niyo baca bahasiga gatwe
aha akabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 26 myandagaro mu 2023 kigarukiye mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba ndabashimiye mwese mwaduteza abiri naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.
mbere yo gusozera no makuru naho ni kakanya kugukurikira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Eddie Claude ni nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyahere ku kinyamakuru SOS Media aho chandika mvyereke politike kwa gatogwasa yitwa ko ari warongo y'umugambwe SNL yasavye uburenganzira bwo gutunganya makoranire y'umugambwe mu minsi iri imbere akabona ko gutunganywa kwayo manama bizotuma ukutumvikana kuri hagati y'abanyamugambwe guhera. Dusoma muri ico kinyamakuru SOS Media ko mu kiganiro wa gatogwasa yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura yasavye ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kuborohereza mu itunganywa ry'ayo makoraniro. Mukibuka ko ubwo bushikiranganje mu kwezi kwa gatandatu bwari bwarahagaritse inama zose z'uwo mugambwe bukaba bwavuga ko ari mu ntumbero yo kubanza gutorera umuti indyane ziri muri uwo mugambwe. Mu gisata cy'ubutungane naho ico kinyamakuru SOS Media cyandika ko ubutungane bw'u Burundi bwahagaritse amakonti yose ya Alenga Yome Munyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Ico kinyamakuru kivuga ko ibanki nkuru y'igihugu BRB yahaye itegeko amabanki n'ayandi mashirahamwe yose afisemo amakonti ko atohirahira ngo agire ico akora kuri ayo makonti ya Alenga Yome Munyoni. Mushikiriza manza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza ngo yasiguye ko biri mu ntumbero yo gutunganya neza urubanza rwiwe. Bivugwa ko Alain Guillaume Munyoni ashobora kuba yarashize amakonti amwe amwe ku mazina y'abantu batandukanye abatari bake ngo bakaba babona ko igikorwa kizokurikira ari kuronera abo bantu nk'uko tubisoma mu kinyamakuru SOS Media. Tubandanije n'ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru kinyamakuru Burundi Echo kivuga ko umushikiranganje ajejwe inyubako yasavye abanyagihugu bo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura gukurikiza amategeko ajanye n'ibihe tugezemwo mu kubaka amazu. Ushirangaje Dieu Donné Dukundane yasiguye ko biri mu ntumbero yo gusukura igisagara mu kubaka amazu ageretse ivyo bita ama etage kandi ngo n'umugambi uzomara imyaka 15. Muri uwo mugambi umuntu azoshaka kubaka afise ikibanza kiri munsi ya R10 azokubaka inzu igeretse gatatu nayo ufise ikibanza kirenza R10 azokubaka inzu igeretse gatanu. Kuri ico kibazo dusoma mu kinyamakuru Iwacu ko ishirahamwe Obu harijejwe kubaka uburaro yaciye rihitamwo gutenyenya gutanga ibibanza kubifuza kubaka amazu ngo ni mu ntumbero yo kuraba ingene woshira mu ngiro iyo ngingo nshasha y'ubushikiranganje. Mu gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru kuri Radio Inzamba ikinyamakuru Iwacu cibaza ingene ikibazo cy'abarimu bake mu mashure kizotoregwa umuti kikabivuga gifatiye ko abarimu bageze mu zabukuru barenga 3,000 baherutse kuvanwa mu kazi kabo bikaba bishitse mu gihe umwaka w'ishure uzotangura ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icenda kuza. Ariko ngo abatari bake baribaza ingene abo barimu bose bazosubirizwa na rirya n'ahatari hake bari basanzwe bakenye. Dusoma muri ico kinyamakuru ko abatari bake babona ko iyo ngingo yo gusezera abo barimu bafise imyaka 60 yafashwe gihuti abo vyega bose batabanje kugishwa inama ngo bige n'ingaruka zose. Aha rero niho hagarukiye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kwa ariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye. Eddie Claude ni nazwe nabashikirije nabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha mugiraho muba mwubaho.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Eddie Claude ni nazwe arakenuye ni ngaha duce dusozera ano makuru. Mwakoze mwese abariko baradukurikira Josine Kazena ariko ndabashikiriza nkabanda bikebanuye naho ubutaha.